Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda muri komu twumva kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya metero 25, 31 na 41. Ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba, jewe Diana ni nahazo ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu. Ishami rya basketball mu Rwanda ryakoresheje imyimenyerezo yo kurondera abana bafise impano muri uwo mukino baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada.
Igikorwa cyari kigamije kureba impano z'abana bari muri Amerika no muri Canada. Iki ni igikorwa dukoze ubwa mbere, twari nakuta nk'aho ari igerageza.
Uyu ni Richard Nyirishema, icegera cya kabiri cy'umukuru w'ishyirahamwe rya basketball mu Rwanda, Ferwaba Mfunyapfunyo. Prezident w'Urundi Evariste Ndayishimiye agabisha abakozi b'ubushikiranganji butandukanye burimwo ubw'ubutungane abagiriza imikorere mibi. Igitero abarwanyi ba ADF bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80. Inama nshingamateka ya Afrika y'Epfo izokorana kwa gatanu w'inondwi kugira ngo itore president mushasha w'ico gihugu. Idonido yano makuru yose ni mukanya turanabafitiye n'ivyerekeye politiki ya Amerika. Reka ariko duhere kuri ino nkuru yihuta. Indege ya gisirikare yaritwaye icegera c'umukuru w'igihugu wa Malawi Salaus Chilema yaburiwe irengero. Leta ya Malawi itangaje ano makuru mukanya ivuga ko iyo ndege yarimwo abantu cumi yazimiye inyuma y'uko vyanse ko yururuka neza. Itangazo rya leta y'ico gihugu rivuga ko ibikorwa vyo kurondera aho iyo ndege yari kugwa ku kibuga co muri mugwa mukuru wa Malawi Lilongwe iri ataco biriko biratanga. President w'ico gihugu Lazarus Kwera mukanya asohoye itangazo risaba inteko z'igihugu niza karere Malawi iherereyemwo gukora iyo bwabaye kugira ngo ahari iyo ndege hamenyekane. Iyo nkuru ino nkuru rero turaza kuyigaruka ku makuru yacu ari imbere tubabwira bishasha bizoba bimaze kumenyekana. Duce tuja muri Somalia, ingwano hagati y'ubwoko bwo mu miryango y'abadir n'abamarine iba mu gice cyo hagati muri ico gihugu yahitanye abantu bagera kuri 55. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira ibindi.
Uretse abapfuye muri iyo ngwano, abandi bagera ku 155 barakomeretse nk'uko vyatangajwe kuri uyu wa mbere n'ababa mu gice cyo hagati muri Somalia hamwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu baho. Leta ya Somalia ihanganye n'ibibazo byo guhagarika uruhagarara rwatewe n'umugwi Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaeda. Ihanganye kandi no gutana mu mitwe hagati y'imiryango igize ubwoko bw'abasomali igwanira ubutaka n'amazi muri Somalia. Ugutana mu mitwe hagati y'imiryango y'abadir n'abamarihan yari yagiye hamwe mu rugamba rwo gutuza abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu ntara ya Galmudug iri hagati muri Somalia yadutse ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu bisagara bya Abudwak na Herale. Iyo miryango igwanira ubutaka inka zirishamwo n'ibice birimo amazi. Farah Nur ayoboye umwe mu miryango iba mu gice cyo hagati muri Somalia aba mu gisagara cya Herale yatangaje ko inteko za leta zaje gutabara zitevye. Uwo mutegetsi Farah Nur yavuze ko abantu 55 baza bamaze gupfa bari mu miryango yatanye mu mitwe. Yasiguye ko byari byoroshe guhagarika ugutana mu mitwe hagati y'iyo miryango ko yamara bitabaye. Abakozi bo mu bitaro biri mu bisagara bya Herale na Abudwak hamwe n'ibindi bisagara byo hafi yaho bemeje ko bavuye abantu 115 bari bakomeretse abapfuye baciye bashingurwa uno nyene.
Fidel Niyongabo, urakoze. Utu dutwara muri Afrika y'Epfo, inama nshingamateka y'ico gihugu izokorana ku wa gatanu w'inondwi kugira ngo itore president mushasha ni mu gihe imigambwe itandukanye ibandanye ibiganiro bigamije gushiraho leta y'ubumwe.
Inama nshingamateka izobihuye ubwa mbere kuva amatora rusanga abaye ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Itegekanya gutora umuyobozi wayo n'icegera ciwe. Umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane muri Afrika y'Epfo Raymond Zondo yatangaje ko umunyamabanga w'inama nshingamateka yahawe ubutumwa icese ko azokora ibikenewe kugira iyo nama ikorane ubwa mbere hisunzwe ibyasabwe n'umutegetsi mukuru w'igisata c'ubutungane mu gihugu. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC uyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa mu kwezi kurangiye waratakaje ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka. Bwari ubwa mbere kuva uwo mugambwe utakaje ubwinshi mu nama nshingamateka mu myaka 30 irangiye. Umugambwe wasavye imigambwe itavuga rumwe kwifatanya nawo mu runani ruzwi nka leta y'ubumwe mu ntumbero yo gushiraho leta izokwirikira. Mu migambwe yerekanye ko ishobora kuja muri leta nshasha harimwo Democratic Alliance DA mu mfunyapfunyo. Abagize urwego rujejwe gufata ingingo muri uwo mugambwe barakoranye kuri uyu wa mbere kugira baganire imigambi yabo yerekeye kuja muri leta. Ni nyuma yuko bagiranye ibiganiro n'umugambwe ANC mu mpera z'indwi irangiye.
Ijwi rya Amerika turacari mu makuru y'iganino kw'isi. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yashitse muri Israel ni mu ntumbero yo gushigikira gahengwe mu ntambara ya Gaza n'umugambi wo kurekura abagizwe imbohe mu gihe Israel ibandanya ibitero mu ntara ya Gaza. Fideniyo Ngabo.
Umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel avuye mu gihugu cya Misiri aho yabonanye na Perezida Abdel Fattah al-Sisi. Mu biganiro bagiranye mu mwiherero ku mugwa mukuru Cairo, Blinken na Sisi baganiye ivyerekeye utwigoro two gushika ku gahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas hamwe n'amasezerano yerekeye guhanahana abanyororo. Yamara politike muri Israel n'agacerere k'umugwi Hamas umaze amezi 8 ugwana na Israel vyatumye abantu bibaza niba hari ico Blinken azoshikako mu rugendo rwiwe. N'urugendo rugira 9 Anthony Blinken agize mu karere ko mu buseruko bwa hagati bw'isi kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Hari inyuma y'uko umugwi Hamas ukoze ibitero vy'akataraboneka kuri Israel kuri iyo tariki. Uretse ibiganiro n'abategetsi ba leta ya Israel, vyitezwe ko Anthony Blinken abonana kandi na Benny Gantz, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya Israel yari muri leta y'ubumwe aherutse kuva muri iyo leta. Uyu munsi kandi ababonye ivyabaye mu buraruko no hagati mu ntara ya Gaza bavuze ko indege ya kajugujugu n'ubwato bw'ingwano vyarashe ibibombe mu ntara ya Gaza. Ingwano ikomeye kandi yabereye mu mabarabara yo mu bisagara vya Rafah na Khan Yunis biri mu bumanuko bw'intara ya Gaza. Ibiziga vy'abantu vyabonywe mu mabarabara mu gihe abasivile b'abanyapalestina nabo bariko barahunga.
Tukivuga ku vy'intambara mu ndwiza ibihugu n'amashirahamwe 90 bizohurira muri Swisse mu nama y'imisi ibiri ku mutekano wa Ukraine. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Leta y'Uswisse yatangaje ko hafi y'ica kabiri cy'ibihugu bizokwitaba iryo koraniro ari vyo ku mugabane w'Uburaya. Yavuze ko kuba ibihugu bitari bike byo mu makungu bizokwitaba iryo koraniro ari ikintu gikomeye kubijanye no gutanguza umugambi w'amahoro muri Ukraine ushigikiwe n'impande zitari nke. Itangazo rya Leta y'Uswisse ryavuze ko ikoraniro ryerekeye amahoro muri Ukraine rigenewe kuganira uburyo bwo gushika ku mahoro y'ukuri azorama muri ico gihugu hisunzwe amategeko mpuzamakungu n'amategeko ishirahamwe mpuzamakungu ONU igenderako. Uswisse buzokwakira iryo koraniro bisabwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yamara Uburusiya bwaranebaguye iryo koraniro kandi ntibuzoryitaba. Bwatangaje ko buzogira uruhara mu biganiro vy'amahoro mu gihe gusa vyofatira ku kugena ibintu vyifashe muri Ukraine muri iki gihe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye ko Uburusiya bukura inteko zabwo ku butaka bw'igihugu ciwe.
Arakoze mugenzi wacu Fideni Yongabo kuri ayo makuru yose yaduteguriye hirya nino ku isi, akabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mu ntara tuja mu kanya duca tuja mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Congo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu gisata c'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Igitero abarwanyi bo mu murwi wa ADF witira idini rya Kiislam bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80. Abandi benshi barakomereka ni mu gihe abataramenyekana igitigiri banyurujwe. Leta ya Kongo yavuze ko iri kwirikora ibishoboka vyose kugira ngo ibuhoza bari mu minwe ya ADF. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru Jimmy Kurani bakomera.
Aya makuru remezwa n'abagize societe civile mu territoire ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu territoire ya Benin. Aba bemeza ko bimaze guhitana abaturage barenga 140 nubwo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwe ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe Mayamadiwe muri iyo territoire aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganje mw'abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Société Civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo localité. Imibiri y'abaturage 80 niyimaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe ahagaragara na Bwana Patrick Muyaya, ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma, yemeza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose uko ari eshatu zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyamiya Kantin, aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu mbabuko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yageranye n'Ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Société Civile du Congo ya Territoire ya Benin, yemeje ko abaturage barenga 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. Yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo, dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane.
Le gouvernement venait de faire un communiqué dire que il y a
itangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona ahangaha habe na gato. Ubu imibiri tumaze kubona ni 80 mu bushakashatsi twakoze. Biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF zabapfuye barenga 100, ko twebwe ahangaha ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeyeho kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano izarizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya territoire ya Benin. Ahangaha nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi, n'ababa bahari ni bake cyane. Ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri groupe yacu kuko ni nini cyane. Abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu iyo ariyo yose, ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace, cyane ko ari bwo bwa mbere.
Baharanira
uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye. Ricky Patrick Paluku ni umwe muri bukorera muri territoire ya Benin. Uyu nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abiciwe muri icyo gitero barenga 100. Abishwe ni benshi cyane, umubare ntabwo ushobora kumenyekana vuba byihuse. Hapfuye abantu barenga 100 kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Congo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo. Leta yarikwiye gufata ingamba zikomeye kuko ibi birenze ukwemera. Kuba nta ngabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano wabo. Kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri territoire ya Benin no mu ntara ya Ituri, abaturage barenga 1000 bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa. Abaturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu nta ngabo za FARDC zihabarizwa, ahubwo kwakorera imitwe ya Wazalendo. Ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Codeco bivugwa kufatanya n'uwa ADF mu territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri ihana umupaka n'iya Beni, aho abanyagihugu barenga 37 nabo bishwe, abandi 16 bagashimutwa. Icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkashama Joni yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Jimmy Shukrani, Bakomera, urakoze. Mu Burundi naho buserukizi bwa Amerika muri ico gihugu bwatangaje ko bugiye guha Uburundi muriyoni umwe w'amadolari ya Amerika wo guhangana n'ingaruka z'imyuzure iheruka kuba muri ico gihugu. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yacishije amaso ku itangazo ririmwo ivy'iryo mfashanyo.
Itangazo ryashizwe ku rubuga rw'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kuri uno munsi wa mbere rivuga ko Amerika itanze ayo mafaranga y'imfashanyo ibicishije ku biro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID. ubwo bushikiranganje bwavuze ko iyo mfashanyo igenewe gufasha byihuta abantu baba mu bigwati byatewe n'imyuzurire mu kubaronsa aho baba amafaranga yo kwifashisha hamwe n'ibikoresho bakeneye cyane muri iki gihe. Iyo mfashanyo izofasha kandi gukingira indwara zitandukanye harimo no kuronsa abanyagihugu amazi meza, ibikoresho by'isuku n'ibikoresho byo kubaka utuzu twa sugumwe. Ubwo bushikiranganje buvuga ko ibihe bidasanzwe by'imvura iheruka kugwa harimo n'imyuzurire n'isenyuka ry'imisozi byahitanye ubuzima bw'abantu, amazu n'amaduka byatumye abantu bahahamuka kandi ko imiryango ibihumbi n'ibihumbi yataye ingo zabo. Bavuga kandi ko iyo miryango ikeneye byihuta aho iba amazi meza, ibifungurwa hamwe n'imiti. Iryo tangazo rivuga kandi ko abenegihugu ba Amerika bifatanije n'abarundi muri ibi bihe bitoroshe kandi ko ubuserukizi bwa Amerika bwiteguriye gukora ibishobotse byose kugira ngo bufashe mu buryo bwihutirwa. Amerika ivuga ko igiye gukorana hafi na leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe bicuditse harimo ikigo kijejwe abimukira ku isi OIM, ishami rya ONU yitaho abana ku isi UNICEF, mu ntumbero yo guha akizero abanyagihugu basinzikajwe cyane n'iryo hindagurika ry'ibihe. Umuserukizi mfata kibanza wa ambasade ya Amerika mu Burundi, David Raymer, agira ati ukwihangana kw'abarundi mu bihe bitoroshe kwabaye akarorero kadasanzwe ku bandi. Ati Amerika ni igihugu gicuditse n'u Burundi kandi kiri kumwe n'abarundi. Amerika irababajwe n'abantu bahasize ubuzima kandi irateye intege abarundi kugira bashobore kwihangana muri ibi bihe bitoroshe bongere babashe gusanura imihana yabo. Iryo tangazo rivuga kandi ko leta ya Amerika ibandanya ibikorwa byayo byo gufasha mu iterambere ry'u Burundi ibicishije mu bikorwa biganisha igihugu mu nzira y'amahoro arama. Leta ya Amerika isaba abarundi kwihangana muri ibi bihe bitoroshe.
Hejuru y'Amerika amakuru yo ku Rwanda tuyafatiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'inondwi twaraye dusozere mu gisagara cha Dallas kiri muri Leta ya Texas iherereye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harashojwe igikorwa cyahurije hamwe abana b'Abanyarwanda baba muri Amerika na Canada bakina umukino w'intoki wa basketball. Iki gikorwa cyateguwe ku bufatanye bwa Ferwaba, ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda n'umuryango w'Abanyarwanda baba mu bihugu abana baba mugenzi wacu Team Ishimwe amaze kuvugana na Richard Nyirishema icegera cha kabiri cy'umukuru w'ishirahamwe amubwira ico iki gikorwa kigamije.
Igikorwa cyari kigamije kureba impano z'abana bari muri Amerika no muri Canada. Iki ni igikorwa tukoze ubwa mbere, akaba ari nakwita nkaho ari gerageza. Twari twifashije ro embassy yo muri Canada n'iyo muri US kugira ngo badufashe kutubwirira ababyeyi bashobora kuba bafite abana bakina basketball bafite impano bakiyandikisha noneho tugahurira hano Dallas.
Kuba muri kureba impano z'abana baba muri Amerika na Canada mukamwahuriye muri Texas, iyo tureba basketball yo muri Afurika muri rusange ariko noneho by'umwihariko mu Rwanda tubona ari umukino umaze gutera imbere. Iki gikorwa mwajemo ni ukuvuga ko nta bakinnyi bo hanze muzongera gukoresha mu gihe habaye nk'amarushanwa nka bal, iyo tubona imikino ibera muri Afurika cyangwa se mu Rwanda abahiganjemo abakinnyi baturuka hanze. Ibi byaba ari imwe mu mpamvu mushakureba impano z'abana b'abanyarwanda bo hanze?
Aho icya mbere kureba impano z'abana bari mu mahanga, muzi kubera amateka y'u Rwanda rufite diaspora nyarwanda iri mu madiaspora manini abaho kandi aho usanga abanyarwanda ushobora kubasanga mu bihugu hafi ya byose. Kureyo kuba dushaka abana bari muri diaspora, icyambere no kuba ha uburenganzira bafite ko ni rights zabo n'uburenganzira bwabo, uko hagira abana bahagararira u Rwanda mu ikipe y'ibihugu nabo twashaka kumva ko kumvisha ko ari uburenganzira bwabo. Ikindi nuko abana cyane cyane nk'abari muri Amerika cyangwa muri Canada bitewe na facilities, ubwo nuvuga abakoches beza bafite usanga hari potensiel baba bafite cyane tuba dukeneye kuko baba barazamutse mu mikino yabo ku buryo bwiza. Ikibazo babajije cyo kubanyamahanga hari limitations zihari ariko muri bal turifuza kuba abanyarwanda benshi ariko ntibibuza nuko abanyamahanga nabo bakomeza bakiyambazwa.
Hari impano mwabonye bafite ku buryo mubona hari umusaruro bishobora gutanga mu Rwanda mu gihe mwaba mubakeneye?
Cyane urebye abana twari twagerageje gukusanya nkuko nabwiye ngerageza kuko ntitwabonye umwanya uhagije wo gutanga aya makuru hakiri kare cyane. Ubu wenda hari ababyeyi bari baramaze gufata gahunda z'abarizi biruhuko kuko twe twafasha abana bari hagati y'imyaka 11 kugeza kuri 18. Izo categories zose twagiye tubona abana ubona baramutse bakurikiranywe bakomeza bakora imyitozo bakurikiranywe n'abatoza bafitiye ngo ububasha ubushobozi bazadufasha mu minsi iri imbere cyane cyane ko muzi ko tutegura amarushanwa y'abategeka imyaka 16-18. Ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka iri imbere niho tuzakwiyambaza no mu makipe makuru igihe bazaba bamaze kugera kuri iyo myaka.
Imyaka barimo nicyo kibazo nari ngiye kukubaza uragisubije. None muteganya no kujya mu bindi bihugu birimo abanyarwanda kureba niba hari abandi bana babayo bafite impano ku buryo mu bihuza n'iki gikorwa mwatangiye munsi hano muri Texas?
Cyane kuko kuko nari nakubwiye uwo twari twagiteguye mu buryo bwa piloting nko kugerageza ariko ibisubizo cyangwa se ibyifuzo abantu benshi tumaze kuvugana nabo habari hano muri Amerika kuko hari abatashoboye kuza ubwo batangiye kutubaza ati muzagaruka. Hari Canada kuko nubwo twashoboye kubona abantu bageze kuri 10 bavuye muri Canada ariko hari abandi babyeyi bakomeje batubwira ko hari diaspora nini cyane muri Canada kandi bafite nabo bana n'impano nyinshi. Hari na Europe wenda yuko ari bihugu byegeranye nabwo twakwifuza kuyitegura.
None igitekerezo cyo kujya muri Texas ni leta imwe muri 50 za hano muri Amerika, ntabwo nzi niba ariho wenda hari amakipe akomeye ya basketball. Igitekerezo cyo kujya muri leta ya Texas cyo cyaturutse he?
Impamvu twatangiye Dallas nuko icya mbere Dallas naho hajya gusa nkaho hari hagati, ikindi hari community ya Dallas yo yari yanabyifuje yarabitanze nk'igitekerezo cy'uko bo bashobora gufasha igihe cyose twafatanya gutangira igikorwa. Hari indi mpamvu yari ijyanye na climate hano nubwo hashyushye ariko bitandukanye wenda nuko twajya mu kindi gihugu kindi gice usanga bashobora kuba hakonje.
Mwifuza kubona basketball yo mu Rwanda ku ruhe rwego ku buryo mubihuje n'imbaraga mubishyiramo mubona cyangwa mwumva ko hari ikintu kigaragara cyagezweho?
Natwe nka federasiyo tushyiramo imbaraga kuko ari byo twiyemeje ariko turashima cyane n'imbaraga igihugu kibishyiramo cyane cyane kiyoboye imbere na perezida wa repubulika muzi ibikorwa n'imbaraga zirimo zirashyirwa muri siporo muri rusange ariko cyane cyane by'umwihariko muri basketball. Ibyo nibyo tumwe turahuza izo mbaraga zose ariko cyane cyane tukaba mu makipe ya mbere yo ku mugabane wa Afurika. Iyo niyo ntambara turimo.
Richard Nyirishema, umuyobozi wungirije w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball mu Rwanda uri hano muri Amerika, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze team kuri iki kiganiro mwaduhaye.
Ijwi rya Amerika amakuru yacu duce tugaruka ngahanyene muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi aduha umuco kuri tubazo amabohero yoba arindiriye uwahoze ari president wa Repubulika Donald Trump. Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije Trump ibyaha 34. Umucamanza ukuriye urubanza Yuan Marshan azamusomera igihano cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa 7. Amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo: igifungo kiva ku myaka 4 kugera ku myaka 20 muri gereza, kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka, ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro. Trump niwe wa mbere mu mateka ya Amerika wabaye perezida wa Repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamye ibyaha. Mu gihe cy'iburanisha, umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa 11 gutaha. Abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga. Bamwe bavuga ko bishoboka, abandi bakavuga ko bidashoboka. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru Reuters, avoka Andrew Weinstein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa. Abandi banyamategeko byibura batandatu Reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabu. Mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Tully, avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha.
Kubera imyaka ye, kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe, ntazahabwa igihano kiremereye.
Trump afite imyaka 77 y'amavuko. Umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka. Nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump. Yakatiwe imyaka 3 y'igifungo. Avoka A.B. Smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza Georgetown y'i Washington DC umurwa mukuru wa Amerika asanga urubanza rwa Cohen rushobora kuba icyitegererezo.
Donald Trump yari ku isonga mu mugambi wo gukora ibi byaha. Michael Cohen byamuviriyemo igihano kitoroshe cyo gupfungwa. Yamaze amezi mu gasho, aka rero n'akarorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha Trump gupfungwa.
Umucamanza Mershon wabivugaho iki? Ku itariki ya 16 y'ukwa kane gushize, mu gihe cyo gutoranya abaturage ba jury, yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo. Naho ku itariki ya 6 y'ukwa 5 gushize, mu iburanisha rwagati, umucamanza Mershon yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri, kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma, ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga. Icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro 10. Umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari 1,000 kuri buri nshuro yose, noneho yose hamwe aba amadolari 10,000. Abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza Mershon ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye. Gufunga Trump byagira izihe ngaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza? Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York, New York Law School. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika asanga bitazamukoma mu nkokora.
Urubanza nirumara gusomwa, hazakurikiraho kujurira. Bizamara amezi menshi, ndetse bishobora kurenga umwaka.
Nubwo rero yakatirwa gufungwa, Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu. Hagati aho, amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha azaba yararangiye. Ku rundi ruhande, abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba, cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba Secret Service, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo. Bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose.
Thomas Kamirindi, urakoze kuduha umuco ku byerekeye iby'ifungwa rishoboka kuri Donald Trump yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya tuca dusezerana, ariko ngende mvunaguye ino nkuru nari nabemereye nk'itangura. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagabisha abakozi ba Leta barimwo abo mu bushikiranganji bujeje ubutungane yagiriza imikorere mibi. Mu ijambo yavugiye mu birori byo guhimbaza umunsi witiriwe ugukunda igihugu vyabereye mu ntara ya Gitega kwa 6, yasavye Abarundi kuvavanura n'ubunebwe kugira ngo hazogere muri 2020 rungine igihugu carateye imbere. Ino nkuru murashobora kuyisoma yuzuye ku rubuga rwacu wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com. Ngende ndabibukije kandi ko indege ya gisirikare yari itwaye icegera c'umukuru w'igihugu wa Malawi Salus Chilema yaburiwe irengero. President w'ico gihugu yategetse ko ibandanya irondegwa, yahagaritse ingendo yari kugira muri Bahamas kubera kino kibazo. Nungaha duce dusozera amakuru yacu y'uno mugoroba. Kuri mikro yari Diane Ninahazwe, mwakoze kudutega abiri. yakoze Eddie Gwema hamwe na Desalegn Mekonnen bari kumwe muhinga bw'ivyuma n'umwenjeniyor bafatikanije kugira ngo amajwi abashikire ahanje turongera mu gitondo mu kurindira ndabipfurize ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu no gutangura inondwi neza turongera mu gatondo n'inshuti bakunze.